Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka uno munsi wa gatatu aho tugiye kuganira ku byerekeye amagara y'abantu. Kwa kabiri w'indwi u Burundi bwifatikanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu. Leta y'u Burundi yahamagariye abanyagihugu kugabanya umurindi wo kuvyara mu gukoresha ubuhinga bwo kugabanya no gutandukanya ivyaro. Ariko amwe mu mashirahamwe haranira iterambere rirama mu Burundi avuga ko ikibazo atari gwirirana ry'abantu, ariko ko igihugu gikwiye gutunganya amashirahamwe neza ubuzi bukagwira. Mu makungu naho umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa yateye agashavu abatari bake ku munsi wa mbere w'iyindwi, aho yavuga ko abanyafrika bavyara abana benshi kandi ko naho umuntu yogerageza kubafasha amafaranga yokoreshwa yoba impfagusa. Mwe mubibona mute? Ni mu kiganiro mu kanya muri sanga turabararitse muterere ibibazo n'ivyumviro
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye, ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kuwa kabiri w'indwi u Burundi bwarifadikanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu. Leta y'u Burundi yahamagariye abanyagihugu kugabanya umurindi wo kuvyara no gukoresha ubuhinga bwo kugabanya no gutandukanya imvyaro. Ariko amwe mu mashirahamwe haranira iterambere rirama avuga ko ikibazo atari gwirirana ry'abantu mu Burundi, ariko ko igihugu gikwiye gutunganya amashirahamwe neza ubuzi bukagwira. Dutega amatwi inkuru mugenzi wacu Loje Wirika neza duteguriye kuri iki kibazo.
Ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu gita igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA bigereranya ko mu Burundi umukenyezi umwe avyara abana batandatu. Mu itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye busaba abanyagihugu kugabanya umuvuduko bibarukako. Muganga Josiane nije imbere hatwara ubwo bushikiranganji asigura ko ataterambere rishoboka abantu babandanije kuvyara kuri urwo rugero.
Duhamagariye abarundi bose kugabanya umuvuduko wo kurondoka. Umve na kuva u Burundi bwikukira hari mwaka w'igihumbi kimwe n'amajeri 962 gushika uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2017 abarundi biyongereye inshuro zine. Uyu muvuduko ku gihugu abantu batunzwe n'uburimyi kubice bingana na 90% ni intambamyi ku iterambere. Uyu munsi abarundi ntibagira isaganirizo aho hariho aho bangana amajana 4 baba ku kilometero kwadrato.
Umukuru w'ishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana asanga ariko Burundi bufise ibikwiye kugira ngo abanyagihugu babeho neza nubwo biyongera cyane.
Twe turemeza neza yuko no Burundi n'ububwe gito bw'iwacu twamanye ubugunje kutiyumvira ingorane zihanze abanyagihugu umugabo abarundi twicaye ubutunzi kaba dufise burashira gutuma igihugu gishobora kwisubira. Kutiyumvira mbega abana bo mu 2030 turiko dukura iki kugira bazabeho neza?
Bimwe mu byokorwa Ndikumana arabisigura
nuko amashirahamwe makuru dusanganywe yotezwa imbere zasosumuzane nuko atera imbere kuko ni habari karagwiza kazi na yasubira inyuma aho bagira gucanka atunganywa nabi akazi bako karagenda kigira kabiri dutegerezwa kugwiza abagwiza atunga binjiza imitaye muri iki gihugu kandi ikaje cyane cyane mu gisata cy'urimi n'ubworozi cy'ubwubatsi batima muri azi ko ritanga akazi muri abo bubaka bagira gute nikijanye na tourism ica gatatu ni ingere no muri leta uburyo bwiyongera kugira ubuzi bushobore kuboneka bujanye n'ibyo abanyagihugu bakeneye mu muzonga bwa misi yose ibyumvikana ingene akazi mu bwarimu kadatangwa kandi abarimu badakwiye no guteresha abaforoma kadatangwa kandi bakenewe mu gihugu ica kane n'uyu muyaga nkuba uri kurabaye mu politiki yo kugira mwiza akazi umuyaga watawuhari ntibishoboka
uko biri kose hari ntambwe leta yishimira
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bufashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibazigwirirana ry'abantu ku isi UNFPA n'abandi bafasha muri iki gisata bumaze gutera intambwe iboneka aho twavuye kuri 2.7% by'abakoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero mu mwaka w'2005 ubu tukaba tugeze ku bice 42% muri umwaka w'2017 urwaruka nirwatahura uyu mugambi inyungu zarwo zizobonekera mu kwiyongera kwiterambere mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu
Ndikumana nagaruka ku bindi bintu bitatu byofasha abarundi kwiteza imbere muri iki gihe umuvuduko biyongera kari munini
ikijigira cyo kushikira ingurane na cyane cyane gushiraho ikigega bikava mu majambo ikigega gishobora gushigikira urwaruka n'abandi bafite des initiatives zo guteza imbere ivyerekeye ubuzi cyo bita petite moyenne entreprise no kugirageza cyo bita moralisation des affaires uwa abantu benshi batakara urwaruka yuko abantu bakora ibintu by'amanyanga ryo batera imbere haba ubusuma kurenganya abandi ibiturire gusahura moralisation des affaires privées na publiques yarasubiye inyuma ubwo rwaruka rero tariko rigisha imigenzo myiza gukora qualité d'excellence guhayanwa nawo ni kutubaja ikiji kigihugu ibintu byose biravugwa hakabura gukurikira ati mbe twafite kuki resultat twayishitse ko mbega ibitwereka ko twayishitse ko nibi ibintu twatwa gira mu kirere gusa tuzokora ibi tuzokora ibi tutaja neza gukurikirana icyakozwe n'ingene cyakozwe n'icyerekana ko cyakozwe
ku mugabane wa Afrika amatoba azerekana ko muri rusange umukenyezi umwe abyara abana batanu Burundi n'igihugu cya Niger biri mu bihugu bya mbere bibiri abantu biyongera kurusha kuko igitigira ingereranyo ku mukenyezi umwe ari abana batandatu Mu Burundi kandi abakiri bato nibo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 ni bice 65% n'abo ari munsi ya 35 ni bice 75% ayo matohoza nyene yerekana ko mwaka w'2030 abarundi babandanije umuvuduko bariko kwibaruka bazoba bigwije na kabiri mu gihe isi ndimwa izogabanuka izo nshuro nyene eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
rakoze mugenzi wacu loje buri kaneza kuri inkuru mu makungu nkuko mwavyumvise naho bivugwa yuko muri Afrika bagereranya ariko abana ari batanu kuri buri muryango umukuru w'igihugu cy'u Faransa yateye agashavu batari bake cyane cyane abanyafrika ku mbuga ngurukana bumenyi aho yashikiriza ku munsi wa mbere inyishu yiwe kuri iki kibazo cigurirana ry'abantu ku mugabane wa Afrika aho munama ihuza abakuru b'ibihugu bikomakomeye ku isi ya G20 ku munsi wa mbere perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yavuze ko Afrika ifite ikibazo cy'iterambere kijanye n'uko ku ruhande rumwe ababa kuri uwo mugabane bavyara abana benshi kandi ko naho umuntu yogerageza kubafasha amafaranga yokoreshwa yo bari mpfa gusa kubera uko kugira abana benshi reka twumve amajwi ya perezida Emmanuel Macron tuyumve mu mwijwi rya mugenzi wacu Ernest Ugeziwe dusobanure
Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains.
Iki gikorwa cyo gutabara muri Afrika ni igikorwa cyakorwa na leta z'ibihugu bya Afrika zifatanyije n'imiryango yo mu karere binyuze mu buyobozi bwiza butarangwa na ruswa zigatunganya amategeko bityo hakabaho n'imihindukire mu mitekerereze. Ariko iyo hakiri ibihugu bifite abagore bafite abana barindwi cyangwa umunani nubwo washyiraho amamiliyari y'amayero ntacyo byamara.
Arakoze mugenzi wacu Ernest Mbega none iterambere rya Afrika rigeramiwe hanini nigwirirana ry'abantu koko iryo gwirirana ry'abantu ryo barisigaye ari umurengera nivyo bibazo tujye kuganira mu kiganiro c'amagara y'abantu cuno musi twatumiye umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi gisata ca economy professeur Niyongabo Gilbert atubwira uruhara rw'igwirirana ry'abantu rigira ku butunzi bw'igihugu twari twifuje kandi kuganira n'abajejwe ibibazo by'irondoka ku rugero mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ariko twabakenye twari twifuje ko batubwira uko icyo gikogwa cifashe mu gihugu muri rusange twakira umutumire wacu Professeur Niyongabo ndakuramukije kaze mu kiganiro muri sanga
murakoze nandi ndabaramukije
Professeur havuzwe byinshi mu kugerageza gusasira kino kiganiro cy'uyu munsi ariko duhereye kumbure ku byo president w'u France yavuze byashavuje abanyafrika kuri internet muri imisi biheze avuga yuko iryo gurirana ry'abantu muri Afrika ryabaye murengera ku byo ko naho shigwa amafaranga muri mu bijyanye no kugerageza gufasha ubutunzi bwa Afrika bitokunda kuri mwebwe mubona iryo gurirana ry'abantu muri Afrika cyangwa mu Burundi rifise uruhe ruhara mu iterambere ry'igihugu
Murakoze kuri icyo kibazo ubisanzwe hari abantu biyumvira yuko igurirana ry'abantu ari ingorane kandi muri abo ubona ibihugu cyane cyane bitwa ko bitunze kubera ubiravye uko ngene isi yagiye atera imbere ibihugu by'abanyaburaya kenshi mwasanga bakwiye bakura cyane cyane ubutunzi mu bihugu bikenye bigatuma abantu ibihugu bikenye rero bisa nko kumenga bibandanya bikena kandi ukamenya n'abantu ntacyo bimariye mugabo ibyo ni byiyumviro binde ku mugwi umwe abantu biyumvira yuko ibirana by'abantu ari ingorane umuravye ibihe bishasha murashobora guhaha nk'ibihugu by'ibyerekeye Bushinwa cyangwa mu Buhinde ibyo bihugu bya mbere bifite abantu benshi ku isi ariko uko bagiye bariga baratera imbere ubu nta ngorane bafise kandi ntibitwa ko ari ibihugu bifite abantu benshi kuvuga yuko ibyo ni byigwa byagirwa kera abazungu mbere biyumvira yuko abantu benshi bava muri Afrika nk'uko basanzwe babyerekana ku masanamu ibyo ko ari kintu cyane cyane abanyaburaya bumva ariko biravye ku by'ukuri igurana ry'abantu si ingorane aho ingorane aho ni cyerekeye ubutunzi kuko ngene abantu bagenda basangira ubutunzi buri mu gihugu cyangwa ku isi hose nibaza ko cyane cyane ariho ari intambamyi nyamukuru
murakoze cyane kuri ubwo burorero nk'ibigo cy'Ubuhindi n'ibindi bigo nk'Ubushinwa nk'uko mubivuze birumvikana ko nabo nyene bari mu nzira y'iterambere kandi bafise abanyagihugu benshi cyane ni naco mushinga ntaye Faustin Ndikumana arongoye Parsem yagerageze gusigura yuko hakwiye kuba itunganywa ryiza ry'amashirahamwe bitandukanye ariko nico muvuze naco nyene gihambaye cerekeye amatungo ya Afrika asa n'ayasahugwa ugasanga Afrika isigaye isa n'iyikenye kandi ifise ubutunzi bwinshi kubijanye n'imico isa nidahuza cyane n'indero inyigisho cyangwa icyo twita education imico mu gihugu mu bihugu byinshi bya Afrika ivuga ko hari imigisha ikomeye iva ku kuvyara kuvyara umuntu akarondoka ariko education ikavuga ngo mu vyare bake niho igihugu kizotera imbere ni giki abantu boha gaciro cyane cyane boha gaciro uko guteza imbere igihugu mu bundi buryo ariko imico y'ukubyara bakarondoka nayo nyene bakabandanya bayubahiriza kuri mwebwe mubona umunyagihugu yo shimikira cyane cyane kuki
murakoze kuri icyo kibazo ariko cyane cyane aho umuntu yohera ni cyane cyane ku byerekeye ubumenyi uravye nko kumwene ibihugu bya reka duhere mbere noneho ku bihugu by'abanyaburaya uko mwene bagiye batera imbere uravye ho kinjana giheze kinjana cya 18 cya 19 abanyihugu by'abanyaburaya vita ko bifite abantu benshi ufashe nk'igihugu nk'Ubwongereza cyangwa iyo za ikoti wasanga bafite ingorane z'uburimi wasanga bagiye mu bindi bihugu wowe rebi wada yuko no muri Afurika ariko bizogenda ariko cyane cyane cyo aho umuntu yoshira ni cyane cyane kubyerekeye ubumenyi uko abantu bagenda baragira baragwiza ubumenyi niko bumva yuko abana benshi atari cyo ngombwa ni ukuvuga yuko umwana afite akamaro afite icyo yimariye kandi afite n'akazunza nubwo ariko cyane cyane nkuravye nko mu myaka iheze nkuravye nko mu Burundi no muri Afurika mbere musanga hari imigambi myinshi yo kugabanya ibyaro mugabo kugabanya ibyaro si ukubarira abantu nubwo ntibiteza kugenda gute ni kubyerekeye kubereka n'ineza y'amagara yabo kandi nk'ibyigwa biheruka gusohoka mbere n'ibirahantu ko bitaraba bitarahera muri iyi ankete icyo biheruka gukora bita EDS tamiye enquête démographique et de santé mirekana mbere yuko muri mwaka wa 2016 cyangwa 2012 ugereranye n'imyaka 2010 abana bagabanutse umubyeyi umwe wese afite ibice abana batanu hafi n'ibice bitanu dufate kandi uravye ibihumbi bibiri na cumi bari batandatu mu byigwa mbere mwashikirije ariko mwavuze ko ari abana batandatu ngo ubu byagiye biragabanuka byagabanutse kubera iki kubera inyigisho bagiye baratanga mu bitaro baraterekana ibyerekeye amagara abantu icyo ni icya mbere kigira kabiri icyerekeye cyane cyane abana uko bugenda bajya mu mashuri kenshi wasanga mbere wasanga no mu mashuri abana bagenda barabyara bageze mu gatandatu mu ndwi uko abantu bagenda baraza mu mashuri bakagwanya cyane cyane n'izo ngeso niza gusanga abantu bagera baragwiza ubumenyi bagwiza ubumenyi niko bazomenya yuko abana icyiza atari abana benshi ariko n'abana basa amagara meza kandi abana baseka zoza bamwica bimarira inyigisho rero nibaza yuko zatanguye mu bihugu byinshi muri afurika n'ubundi burimo kuko abantu bazogenda baramenya hanyuma rero ikintu nibaza yuko hakiriho intambamyi ni uko umugambi nk'imigambi ya leta usanga kenshi ivugwa bikigishwa amashuri no mu bitaro ahantu hose amagara abantu ariko ugasanga hariho nk'ibintu byerekeye mwavuze imico mwabona cyane cyane hariho n'amadini amadini akivuga yuko isi no kuyigwiza nyine ugasasaza nyine ugakanganya ahujya kubumera uko abarundi babivuga ariko rero izo ni inyigisho nazo nyine za kera ko n'abazungu musanzwe benshi ari abantu b'abakristu cyangwa abantu bafite idini ariko bagiye barigisha abantu cyane cyane byerekeye amagara abantu kandi ubumenyi ko aribyo bintu biteza imbere igihugu n'imiryango ikaba iteza imbere igihugu nibaze yuko cyane cyane iyo mico bavuga n'imico ya kera uravye nk'ubu abantu benshi nk'ibitsinace hafi nka 50% ugiye kubabaza ababyeyi bazi ibyo arivyo yerekeye kugabanya ibyaha biba bizi mu buryo butandukanye nibaze yuko yari iterambere kandi nibaze yuko abana bakiri bato ko bagenda baheza amashuri bakagwiza ubumenyi bazogenda babimenya gusumba abandi nibaze ko cyane cyane nibaze ko niryo terambere nibaze ko tugeze ko nishika ko kandi ibi n'ibiharuro bigasana biriko birazerekana naho bigenda buri buhoro mugabo yavuye ko uko imyaka izoza iragenda ibyo byerekeye mu mico ya kera yuko umuntu abyara gushyira kuri sindabizi ukarenza ba nyabendana abandi abakabura bivuze ko ari ibintu bica n'ibyahebye abantu bibagiye
ariko mwavuze yuko uko kurondoka atari ikibazo cyane ariko amashyirahamwe mpuzamakungu nka banki nkuru y'isi onu n'izindi usanga umengo bashimika cyane cyane kuri uko kugabanya imbyaro kuruta kuruta amaproje yo kwiyungunganya hari igihe usanga umengo barashimika cyane ku kugabanya imbyaro mwebwe mubibona gute
nibaza yuko kugabanya imbyaro ku wundi cyane cyane nk'aba bana usanga bafite imyaka mike abantu iyo umuntu abyaye akiri muto ni ukuvuga yuko azobyara abantu benshi murabyo nk'ibiharuro byasohotse biriko birasohoka nuko ndiko ndabivuga nyine bitararonka version definitive iyi ankete ya ICTBO yakoze birerekana neza yuko hafi mu Burundi ufashe nk'abigime bafite imyaka 15 gushaka kuri 19 urabyo abantu bamaze kubyara usanga ari 18% ni ukuvuga yuko ni benshi kubera nibaza yuko iyo umuntu umubwiye uramwigisha yuko yotangura kwikingira cyane cyane igenda ya mbere akiri muto akiri umwigeme cyane akajya kubaka amaze gukura amaze kwiga amaze kumenya ubwenge niyo cyane cyane niyo muntu yofatira akerekana yuko ariko kazonda kubera n'amagara yiwe kandi n'amagara y'abana nibaza ko ni cyane cyane niho umuntu yoshira intomezi nyinshi kandi nibaza ko n'ibyo mu migambi nyesi ibihugu byinshi biramaze kubimenya yuko cyane cyane ikintu urabye nk'ibihugu bifite nk'abantu benshi cyangwa usanga baciye mu miliyoni mico nyine nubwo imico yabo maze nk'ibihugu nk'ubuhindi n'ibindi bihugu usanga abigima bagenda kubaka bakiri bato iyo umuntu agiye kwibuka akiri muto yumvikana yuko acabyara abana benshi ariko ubiravye uza gusanga uri kurahohotera amagara yiwe iyo umuntu agiye kubaka amaze kumenya ubwenge amaze kugira icyo yimarira niyo nawe nyine agira icyo amarira n'umwana wiwe ibaza ko cyane cyane ari cyo bishaka ntibaze ko umuntu yoshyigikira ubiravye mbere ibihugu by'abanyafurika gusanga tudasa na bibyo bihugu by'abanyaburaya ko bo bamaze gushyika ku rundi rugero yuko bafite ingorane y'abantu abantu bose barashaje barakuze rero ugiye kuraba n'abantu bakiri bato usanga abakiri bato nibo bakiri kuraba kutabatama ariko twe gufashe nko mu Burundi ku Burundi usanga umuntu abantu bakiri bato benshi imyaka 12 50% imyaka 12 nibaze yuko twebwe ni ukuvuga ko ibihugu byo muri Afurika ndetse dufite kazoza kuruta ibihugu by'abanyaburaya ubiravye kuri urwo rugero ariko tuzogira akamaro cyangwa tuzogira icyo twimariye mu gihe niba dufite imitahe cyangwa tukiga tugira ubumenyi tugira icyo twimariye na cyane cyane niba yuko niba hahagaze iterambere.
Murakoze cyane rwose. Turi kumwe na Professeur Niyongabo Gilbert muri kaminuza y'Uburundi muri gisata cya ekonomi, gisata cy'ubutunzi, ariko aragerageza kudufasha gutahura uruhara ubutunzi bw'igihugu bufise mu igurirana ry'abantu cyangwa irondoka ku rugero mu bihugu. No munsi tuko turaganira kuri icyo kibazo cerekeye amagara y'abantu n'ubutunzi isano bifitaniye. Ni kiganiro muri Isanga gihe ijambo abanywa n'ibiradishwe rya Amerika. Reka nabo nyine twugurura amatelefone tubaka ryo kugushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Duhere kuri Laurent. Laurent, uratwumva?
Kome ndabumva.
Amahoro neza.
Amahoro, amahoro.
Wowe ubibona gute ga Laurent?
Ndome giye ngerageze kuraba uko nabibona. Hari iki kibazo bavuga yuko hari kugirirana kw'abantu rimwe na rimwe uravye ashobora kubona ko koko hoba hariho abantu bafite nk'abana benshi, ugasanga rimwe na rimwe ugasanga nkumbure ibyo kubatunga ibiguriye cyane. Mugabo tugerageje kuraba kenshi rimwe na rimwe umuntu ashobora kubyara abana nka batanu cyangwa icumi, mugabo muri abo bantu ugasanga muri bo ntawubaye muhira, bose ugasanga bamishyizweho n'ukuntu bironderera ibibatunga, ugasanga rimwe na rimwe ntibatunzwe n'umuryango wabo bwite wababyaye. Ma hari ukuntu bakunda kuvuga, bavuga bati biba byiza umuntu abyaye abana ashoboye kurera, bakavuga ati cyangwa batatu. Hari igihe rero bishabishwa ugasanga urabona ko urupfu nago rubaho, wabyaye abantu cyangwa batatu ugasanga barapfuye bose, ugasanga usigaye ugaragara. Rero nagira namubaze nk'umuntu yoba antivisi mu gihugu cy'u Burundi, mbega bishyitse babyaye nk'abo babiri cyangwa batatu bakavamwo babiri bagapfa, itegeko ryoroshye ngo duhabare kwemera gusubira kubyara abandi kugira ngo nawe uronke umwana, kubera ko urumva ntiworaho utagira umwana kandi nawe uri umuntu w'umubyeyi, na cyane cyane ko ubona komeye. Hanyuma ikindi nacyo jyewe ndagerageje kuraba, urabye ukuntu abantu babaho, usanga kenshi abantu b'urwaruka bageze gukora benshi bica, ugasanga nta mantetrize nta kwiyungunganya kwabo guhari kugira ngo bashobore kuremera ukuntu baba. Kera avuga ati mbega byoshoboka yuko bashobora gukereya boku de sosiyasi kugira ngo amashyirahamwe cyane kugira ngo urwaruka ruriko rubaca ubwenge barazi ukuntu bashobora kunyungunganya barondere n'ibyo kundi imiryango yabo. Ikindi kibazo kibaho kandi nacyo muri ino myaka usanga umuntu afite nka diviniti venteye cyangwa n'ibirenga ugasanga yubatse, kandi ngo urwo yabubaka bakabimukundira, none bamuretse akubaka kuri venteye wumva adoda gukwiza 50 afite abana bangahe. Hanyuma rero niba hari ukuntu baba ariko barabitegura kabisa, bagerageza bakabitegura ku buryo bw'uko urwaruka rw'u Burundi cyane abana bageze mu gihe cyo kuronde ubuzima baronka ahantu bakorera kugira ngo bashobore kuronka ibyo gutunga imiryango. Ahandi ho naho mu biro byari umwe wicaye ushaka kumubyara nawe atwicara mukarinda muhinduka nta kintu murote, ubukene ni bubarenze. Murakoze.
Murakoze cyane Laurent. Laurent shikirije ibibazo n'ibyumviro bitari bike. Professeur tugerageza kumubyishure duhereye ku kijyanye n'uko abantu bafite ubwoba bw'uko abana babo bitaba Imana bikabatuma babyara abana benshi. Ndanabaza n'ikibazo cerekeye igurirana ry'amashyirahamwe n'ibindi byofasha abantu kwiyungunganya. Jambo ni rwanyu.
Murakoze. Je nibaza yuko ndekana mwishyura uku uravye ibiharuro bishasha, nibaza yuko biriko biranatohoka, dusanga abantu benshi basigaye bitaba kuja kwa muganga, kandi ariho imigambi myinshi usanga iriho muri Afurika cyangwa mu Burundi. Ndotanga abantu bitaho cyane cyane abantu bantaho nikora Burundi, ariho umugambi wo kuvura abantu ku buntu, cyane cyane ababyeyi cyangwa abana munsi y'imyaka 5. Hariho n'izindi porogaramu nyinshi zerekeye kubakingira. Ndotanga rero nibaza ko ubwo bwoba bwariho kera, ariko ubwikoraba ibyerekeye abantu nk'abana uko mwene bapfa, musanga bata ibiharuro bisa n'ibyagabanutse. Ubwabyo nk'ibiharuro bihari, ndashobora kuvuga ibiharuro mfite imbere y'iwanjye, ndashobora kubona ko iyankete ya EDS irerekana yuko mu 2010 abana bapfa ku bihumbi ku byaro 1000 byari ibiharuro 59. Muri abyo ibiharuro bishasha by'ibihumbi 2016 mbere bizosohoka kuri umwaka 12 ibiharuro ni 40 ku byaro 1000. Urumva ko bigenda bigabanuka, nuvuga yuko abantu bazogenda baramenya yuko ku by'ukuri niyo byerekeye nk'abantu babababyeyi usanga bitaba Imana bariko baribaruka cyangwa abana bavuka bagata bitaba Imana, ibyo n'ibiharuro bigenda biragabanuka uko ibitaro bigwira, na cyane cyane uko imigambi ya Leta yitaho yeke magara abantu ibyo nibintu bisanzwe bihayi naraho umuntu ugenda arabiraba nico gituma rero umuntu atoza aravyara ngo nkakumba mu kirundi bavuga ngo rekanzwe ari bese n'umuntu muri urupfu rudoro ngo rutigaza nibaza ko ibyo rero tari ariko cyane cyane umuntu ugerageza kuraba akazuza k'abana akagukunda bitaho nico gituma noza ku kibazo kugira kabiri ukwiyungunganya ni byiza icyo ni kintu bibaza ko bizotuma mbere n'abarundi batera imbere kwerekana kwiyungana bakagira ibyo bita ama association cyangwa imitahe bakagira hamwe ugiye kuraba nk'abarundi kumwe bakora yaba hano mu gisagara kumwe amashyirahamwe akora cyangwa uriya biruguru kera baravuga ibintu byo kurima bagasangira icyo bita nk'ikibiri cyangwa urunani mugabo uravye ubu mubaye wundi uravye nk'ibihugu dusanga duhana imbibe y'abakongo cyangwa ugafata Tanzania byo gusanga nk'aba Tanzania bakorera hamwe nibaza yuko ayo mashyirahamwe mu Burundi bakwiye kwiga gukorera hamwe kubera iyo mukorera hamwe mugakorera hamwe muri bane batanu naho imvura igwa nabi umwe wese mubasha gufashanya mubwiye kuraba nko bitanze rero ugasanga abantu amashyirahamwe basangira arabavukana abatavukana arabasangiye imisozi cyangwa atatu bapfana mubwo basanga basanga imitahe ni ingorane kubera uzosanga abantu mwese yibako ishyirahamwe ryiwe nibaze ko kwiyungunganya ni byiza ariko cyane cyane kuraba kumenye bubwira amashyirahamwe bagasangira imitahe hese ubwa amafaranga gusa ariko na cyane cyane ubumenyi ubu urashobora kuba uri umurimyi ubundi akaba ari umudandaza uri warima akabingu ukabidandaza hanyuma mukagabura inyungu urundi ni ugusanga ibintu bidahari usanga umwe adandaza ubundi agasanga ararima kandi ntabwo baba bavukana ugasanga n'imitahe ntacyo basangiye rero bivuze ko cyane cyane dukwiye kuza turaguza ubwenge bwo kuraba kumwemere
harakwiye ihinduka ry'ibyumviro birumvikana murakoze cyane reka tubandanye twakire na Barenge uratumva
Barenge
murantumva Barenge ego
amanda baramukigiye ndamubwiye n'umutumire kumbure n'akabazo kigiye mfise ubwa mbere bwo nagenda mubaze ikabazo ka mbere ikigwangeriranyo biwe bita amahene y'abantu abambega umugore amahene y'umurundi wabyara abana bangahe umugore w'umurundi wabyara abana bangahe ama ikibazo nagenda mubaze kugira kabiri tumaze kubona ko igituma abantu benshi babyara cyane ugasanga irondokanye abantu benshi babyara abana benshi kumbure hariyo abantu atacaka barakora ugasanga n'abantu batacu barakora cyacyana bigiye ugasanga babwira kwera aho icyo bakora none tukatubona mu gihugu cy'Uburundi hari ikibazo cy'imbero na cyane cyane ugasanga hariyo amashuri yitwa Michael Fondamentale ugasanga ayo Michael Fondamentale abana bashyika mu icyenda bacarutira muhira kubera batabonye uburyo bwo kubandanya reka mbere n'abahejeje amashuri yisumbuye bimwe bita Humanitarian Education aho ugasanga ntibasubije gushyika muri kaminuza kamera bacyo muri kaminuza ugasanga bazi uburyo bwo gushyika kuroha akazi bahebye kaminuza ugasanga bara mu gashomeri mbega ko mu Burundi tubona ibintu by'imbero bigoyagoya cyane ibintu byose ingaruka mbi kujyanye n'ukuntu imirondo kajyanye amagara meza ko bimaze kuboneka ko abantu badafite icyo bakora abashomeri atakindi bita atari kurondoka birenze umurindi hano ikigira akabazo kagira gatatu mbega umwigisha wa kaminuza kumbure baragize ibyigwa byinshi mbega abategetsi baturongoye baraduhimiriza ati mubyara aho mushobora kurera mbega wowe umaze kugira ikigwangereranyo cy'abategetsi baturongoye wasanze amayeme nk'umutegetsi yibasa abana bangahe mbega ari nk'umushirangaji kanaka cyangwa umushingamateka kanaka akajyagira abana 11 ubona se akamaro kujya muhimiriza umunyagihugu muto wo mu rutoka ati byara batatu nawe se abana 10 nibwo bafite uburyo mbega wowe hari ikigereranyo mwaba waragize ku bantu baturongoye abafata ingingo wowe wabyara abana mubabyara ku rugero kugira babere akarero abandi murakoze cyane
urakoze cyane Barenga Professeur Jamba Nigwa
murakoze reka mbaze nishyura akabazo ka mbere ko nizamaze gukishura kerekeye abana umubyeyi w'umurundi abyara ni naje kuvuga yuko ubusanzwe ibiga bishasha byerekana yuko umufasoni w'umurundi kabiri se abuyene abyara abana batanu mu myaruro ni batanu ndetse bitanu mugabo uravye mu byigwa byiza abaye 2010 bari batandatu ndetse ni batandatu ndetse bine niweze ko icyo nikoze n'inama zo kwishura hanyuma rero yavuze yerekeye amashuri ayikore fondamental niweze ko yabayeho cyane cyane kugira ngo avete bakoreho cya kibazo cyerekeye ukumina abana mu mwaka wa gatandatu basanga barayobewe kandi kino kimaze iyo umuntu amaze kuyobewe kurya myaka ntabafite ubumenyi bukwiye cyangwa cyakora sinoza muri porogaramu kumwe bazikoze zerekeye ikore fondamentale mugabo cyane cyane kugira ngo umuntu naho yoshikana uravye umuntu ahiza umwaka wa gatandatu afite imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu kera basigana n'imyaka cumi n'ine yongeyeho itatu ni ukuvuga yuko aba ariko arongeza ubumenyi na cyane cyane ariko arakura nibaza yuko rero ariko icyo navuga ku byerekeye kuri icyo kibazo byerekeye ishomaje cyangwa umuntu agaheza amashuri ntagire icyo akora ibyo by'umugorane cyane cyane mu bihugu bikomereje n'abantu bavuga igifaransa urabye ko umuntu yize mu Uganda niko iki umuntu yize mu Uganda umenya hano agaheza
asubiramo profesa telefone yasa n'icitse ati umuntu aba mu Uganda
urabye nk'abantu bakora mu bize mu Uganda cyangwa bize muri Kenya niko iki usanga kumenga aheze amashuri yisumbuye asaho kumenga arashobora kwitaho ubuzima bwiwe kuruta umuntu yize muri sisiteme bavuga igifaransa nko ngaha cyangwa nk'ahandi nibaza yuko cyane cyane kuri aba porogaramu kumenye uko ibanditse ya porogaramu zerekeye ku gutanguza amashyirahamwe bita antreprenariya cyangwa antreprenership mu mashuri ya ekore fondamentale ariko cyane cyane ni ukumenya yuko umuntu aheze amashuri ya yo yose ku rugendo ageze ko ntaze arindire nka kera ku myaka ya kera wasanga ari imbere y'uko badahita bajya gukorera leta kubera ibyo n'ibintu kera byari birimwo uravye nibaza kuri kahise ku Burundi wasanga abantu bose bajya amashuri na kuko twajya muri universite wasanga ugenda gutanga amasevi yawe cyangwa kugenda gusaba akazi muri leta nibaza ko uravye kumene ibyerekeye abantu biyungunganya cyane cyane ibyerekeye urudandazwa cyangwa ibyo bya informatiki dusanga abantu benshi batanguze amashyirahamwe kandi ku myaka ye yose kandi basanzwe bashobora gutera imbere nibaza yuko na cyane cyane niho umuntu yoshyira uburorero hama yavuze ibyerekeye planning familiale ku byerekeye abategetsi ndetse nibaza ko umuntu agize angete akari abategetsi gusa iyo angete ntacyo bimaze umuntu wese yuraba igiharuro cyerekeye abarundi bose kubera nk'ubu naho tugafata abantu bari muri leta tugafata abantu mirongo ibiri tubwira anketi hanyuma tugasanga ibihero by'abana bafite ikinyobwa ko byaba byerekana abarundi uko bameze ni ukwerekana abarundi uko bameze na cyane cyane ugashyira abantu bavuga yuko cyane cyane abantu bitwa ko bakenye iyo babyara benshi abantu bafite ubutunzi cyangwa ubumenyi ni ugusanga bafite abana bake ahubwo we yari kujya kuduha n'akarorero we waba afite cyangwa ubundi wese akavuga bafite mugabo akaraba abantu cyane cyane ubumenyi umuntu akavuga ati njyewe mfite abana ba mugabo ndazi gituma mfite abana bangana gutya cyane kugira ngo ndabare neza cyangwa ndongere kadozo kabo keza nibaza ko cyane cyane ari byo bihe bikomeye kandi umuntu akaraba nuko twese tuvyumva co kimwe kuko hari nk'ibihugu usanga baramaze nko muri nk'ubushinwa basanga baramaze kuvuga ati umwana umwe ku muryango kubera babaye benshi ariko nibaza ko atakamaro kubera izo usanga hari ahantu usanga bisise bashobora kuronka abana babiri cyangwa batatu cyangwa bane mugabo ukaraba ubuduko ufise na cyane cyane na kaduza kabo nibaza ko ariho cyane cyane umuntu yoshira urutoke cyane cyane akavuga ati aha niho hakomeye nibaza ko nsinzi ko namwishyuye ku bibazo byose
yego murakoze cyane reka duha akaryo na kubw'imana uratwumva
ndamwumva cyane rwose
yego ikibazo cyangwa icyumviye
nk'iki kibazo cyane n'ihuze n'ibirerana by'abantu muranyumva
yego
kandi niko ndaraba mu karere nk'aho nkerereye n'ibintu byayo imyire byo ngozi aho mine kiremba niko ndaraba urashobora gutanga hariho nk'umuntu ashobora kubyara nk'abana batika nko ku munani cyangwa gushyika no ku icumi muranyumva
yego
ariko ugashobora gutanga nk'abo bana byaye nani tongo bishika nk'imetero nka mirongo itanu afite ariko ikibazo kibazo ikindi abo bana byaye ushobora gutanga baguma bayerera mu ibarabara.
Mhm.
Muranyumba?
Ego.
Usanga bayerera mu ibarabara, bamwe baza kwiba, abandi baza gupeka. Ikindi kibazo narifise na bavuga ntikindi. Na mwabuzigirirana gento zeye y'abantu.
Mhm.
Ibyo ndaraba ikibazo kigirirana cy'abantu bize. Ha.
Bandanya kubwima.
Hello?
Wi, turakumva bandanya.
Nawa bantu baga bize kugira mu weekend bananiwe n'ikibazo.
Mhm.
Ariyo n'abandi bita abantu zeye aba imanite.
Ego
alashobora gukora ikintu ze ikibazo cya leta.
Mhm.
Akanga kikamunanira.
Mhm.
Ariko kimaze kumunanira roho rusiyindi atasubira muhira.
Mhm.
Atuye muhira ugasanga yagiye kugora abantu ze bavyeyi biwe, abavyeyi biwe ntacyo bavuze bamufasha.
Birumvikana ko kiba ari kibazo y'umubyeyi afise abana benshi cyane, biramugora kubitaho kubera uburyo nk'uko abivuze badafise amatongo akwiye kugira ngo bashobore kwifashisha. Professeur Niyongabo, nk'uko kubw'Imana bivuze cyane cyane yashikiriza icyumviro cerekeye imiryango ifite abana 8-10, hari umwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika yari yagishikirije nawe nyine avuga yuko kenshi usanga kumbure bose barondera uburyo ubuzima bwabo hanze y'umuryango, atari mu muryango honyine barondera ukwiyungunganya. Umuryango ubufise nk'abana bagera kuri 8-10, mubona hari uburyo bashobora kwiyungunganya? Nubwo twavuze yuko igitigiri cy'abana gishobora kuba atari ikibazo cyane, muri icyo gihe imiryango nk'iyo onye yogerageza kwiyungunganya mu buhe buryo kugira ngo ubutunzi cyangwa umuryango utere imbere naho bafite abana benshi bo bigira gute?
Nakoze kuri icyo kibazo. Muravuze nk'imiryango myinshi ifite abana benshi, ibyo ari byose bose ntibashobora kujya ku isuka kwitonga tugiye bamariya. Mugabo uravye nk'uburorero mushobora kuba muzi na mwebwe canke nawe nyine ashobora kuba azarabe abantu abavyeyi bashize abana mu ishuri bo barateye imbere. Ni ukuvuga yuko ufise abana benshi, ingorane ushobora kugira iya mbere ni uko ushobora kubashyira mu ishuri hose ntibamenye canke bakakugora cyangwa bikakugora kubafungurira. Nibaze ko ariho cyane cyane niho bushira. Nicyo gituma kenshi kera baravuga byerekeye gutandukanya ibyaro, ako uzakurikiza uko mwaka urengane ukaza uratandukanya ibyaro. Uko utandukanya ibyaro nabo bafite abana benshi mbere muri iyi myaka ntibikunda gushika, ariko yaje gushika. Iyo ugiye uratandukanya ibyaro numva yuko umwana ufite 8 numva ko umwe abageze ku myaka hafi 16 mudufate wagiye utandukanya ku myaka 2 irengane. Numva yuko mutoye uba wifuza nk'umubyeyi yuko mukuru niyagera muri za kaminuza cyangwa akazogera nawe nyine ashobora gukora akazi, nubwo yuko byerekana yuko nawe azoshobora kwitaho barumuna we. Nibaza ko ubashyize mu ishuri ntibirashoboka. Mugabo ubashyize utabareze neza ngo ubiteho, uza gusanga bagiye batanga nk'uko yavuze ngo batangura kujya baragenda gusega. Nibaza ko inama ziba zitanguye kandi yabaze n'icyerekeye ikibazo cyerekeye abantu bagiye imanite cyangwa bakora izo na ndetse bakayoberwa. Umuntu akiri muto nibaza ko birashobora gushika. Si kenshi nibaza yuko muri imanite usanga bakunda kuyoberwa. Mugabo nibaza ko byashyitse mu bibeke ibibazo bimwe bimwe ugasanga ibibazo bimwe cyane cyane bibeke fondamentale abantu bayobewe. Mugabo nibaza yuko nk'uko bavuga mu kirundi akabwiye baguma ko umuntu akiri muto no muri univerisite bariga bafite imyaka 20, 23, 24 umuntu rero afite ari ekole fondamentale cyangwa ibindi bigeze ku myaka 15-16 ngiye tuvuga ngo ikibazo kirarangiye ndasimuhira. Ariko nibyo byose naho iri kubandanya ntiyari guheza ku myaka 15-16. Nibaza ko amashuri amwemera yuko aza arakora ikibazo hanyuma akabazwa hama akazukungurwa akandi akaguma ko kubera asubira inyuma byo byose kenshi ugasanga abantu benshi nabo mwiganye abasubiye inyuma bagiye kurima cyangwa bagiye kudandaza bakiri bato kesi zisanga barateye imbere. Nibaze ko abantu bose nabo barayobewe kuri iyo myaka, nibaze ko bakwiye kubandanya kone niko kazuga ka uko abashuri abemera yuko bashako dere ko yo niweze ko niyo nyishuje no no muha kubera nabonaga kandi nayo bego rafiye ka noki bagasubiramo mugabize ko kinsi bakeraga hehe
Murakoze cyane gose radijwe rya Amerika samiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga aho no musi turiko turaraba ikibazo cerekeye igurirana ry'abantu n'uruhara bifise ku butunzi bw'igihugu turiko turaganira na professeur Niyongabo Gilbert kuri kaminuza y'u Burundi ariko aradufasha kwihweza isano y'ivyo bibiri mu bandanye mu visa radijwe rya Amerika tumira amatete turagaruka murakoze
Chuti zijwe rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga mbega igwirirana ry'abantu rifise uruhe ruhara ku butunzi bw'igihugu turi kumwe na professeur Niyongabo Gilbert kuri kaminuza y'u Burundi ariko aradufasha kwihweza icyo kibazo cyuko turaganira kandi n'abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine tubandanye tubaha ijambo tubandanye ku murongo twakire Jerome uratwumva
ndagumva cyane murakomeye
muturaho turashima
mwakoze ku telefone ndagiye cyane
yego kaze mu kiganiro kibazo cyangwa cyumvira
ndakumva jewe ndo murundi mugabo mba Nairobi kandi sinazike kinini ndahari mugabo yatumwe nuko naciye ku ishuri ndavuga n'abagenzi ndavuga nti jewe uko ndi mu Burundi ndavuga nti jewe nta kazi mbise mukanyumvira hano hari akazi ndafite gukora cyane mu mpamagara imeze kuno kuno kuba cyabara mama garanta data
ahi Nairobi
mugabo kuko kijyanye n'ibyo kugirana n'abantu ariko ndumviriza ariko muvuga halo
wi turakumva
no tugani kugirana n'abantu mparuriye nko mu Burundi wacu no tugani turacyari ku bumenyi butoyi ahandi ho no tugani abantu imugihe bagwiriye no kuvuga ingwane yo haba n'ukugusa baba badafite akazi bafite akazi bagakora n'abashingwa barabaye abakinwa ni benshi barazwi mugabo barakora nabo nyene iyo ngwane yo kugirana n'abantu igwirirana kita kubagurira na kugata kumiza kuri ngwane mbere abudisha bafungura rero mu gihe tubaye besi tugafika icyo dukora tubabwiza numba ka ngwane zote gusa ku kintu kijyanye n'umuntu yari karavuga ku bintu kijyanye na fondamentale no vuga nti twebwe mu Burundi yadushikiye iteba no kuvuga jewe narigeze kuba ndi mu Buganda nkorana n'abantu ku kazi babatama Halo?
Ee turakumva.
Ndababaza ati none mwebwe kugira ngo muwe mu tsongereza kinga nuko muri abatama bimeze gute. Bacambwira ati twebwe twize kera twize senior 8 ni kuvuga bo bakoresheje iyo fondamentale ya kera mugabo bo bakoresheje system y'icyongereza. Rero ni kuvuga twebwe dufite ingorane yuko twa tuzi uko duhereza amashuri tutaronka akazi bica ibyakunda kandi niyo systeme no kuvuga twifika mu systeme y'igifaransa ni kuvuga ubwiye muri East Africa biragoye kugira ngo ugende uvuge icyo gifaransa ngo bakumvirize kuko nta bakizi kiza no kuvuga nti kwijyanye na fondamentale uje wese cyangwa uburiyo urumvise y'umwana yo mwereka neza yuko akazi yakigazi neza yuko akazi atari ngombwa ahubwo amenye icyo agiye kuronderayo nshaka kuvuga ko nimba nk'ubu basize sisteme y'icyongereza acike kabisa najye tuhava mvuga ngo n'ibindi bintu ngo nkoresha ino ni uko gusa nsanzwe ndagishobora niyo bituma notera kamo ku bantu biga fondamentale ikibazo cy'icyongereza bagishyira imbere kuko ntushobora kubura akazi ndabivuze kuri radiyo ndabizi bari kubanyumva ari benshi ntushobora kugenda ahantu ngo ubure akazi kari kukose mu gihe uri gukoresha icyongereza ubu gusi ku bundi ko mvuga igifaransa ntibashobora kunyumva kandi uri kubavugana uri kurakorana cyangwa uri kubavugana n'umuntu atumbura uri muri kurakoresha akenshi bavuga yuko ari bitutsi eh nuko bimeze mvuga ijuguri uko niko ndiko ndabibona uko niho ndi rero no bwandi guza ikintu kizozi imbere muri fondamandare ni icyongereza naho iyo ishuri ishuri akazi akakamunanira cyangwa mu cyenda akamunanira mbuga icyongereza kizi nuko iyo ushobora kunerefona jewe dino akavuga ati jewe akambonera akazi oyo urampabagara ndamuhamagaye kubera mba nzi ko ashobora gukora icyongereza kandi mba nzi ko adashobora kubura akazi atashobora kwibesha
uraterere neza cyane Jerome turagushimiye cyane
ego kabisa mwakoze kunterefona n'umwe murakubere mu
ntereko ego murakoze cyane professor
cyane naso nzo kugurira n'aje abantu ndagwe nk'akarorero no vuga ni kwera nabije ni kumenya ubuke dufite ari dufite mu Burundi kwebwe tuzanzwe turi abana 10 muhira mugabo gusi ku kubera baciye ku ishuri umwe wese azi yacha kubera iki ubumenyi yatoye ku ishuri kandi kubijyanye no kuvuga ngo isi yaraze ngo tufite ngo hantu hato isi ntiraga ni ukuvuga ufise nk'akarorero nka gitari zibiri ukoresheje bwa bumenyi uvise ufise hasi no hejuru abari iwawe ni ukuvuga hakoresheje no hejuru wokora ni ukuvuga ni bwa bumenyi niko ndavuga
urakoze cyane gose Jerome nk'uko ubivuze n'akarorero keza cyane kuvuze ati ufise ubutaka ufise hasi no hejuru ni cyiza cyane urakoze Jerome reka tubandanye twakire n'undi munywanyi imbere y'uko duha ijambo professeur Alexandre nawe uratwumva
ndabumva
shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
ego je nagomba gutera icyumviro buteje nagira ndo kuvirema iki kibazo mu France yavuze ntihenze buteje umwana afitunga kuko nk'akarorero hajya iyo ufise abana ugafite abana nka batanu nawe kumbure udafise ahantu hazobatunga kuko kare abo batanu haba ari ahumwe urumva naho burima kubera kurima birimbuka mugabo ariko nta mafaranga menshi bizana agiye utunga abantu urumva nuko uvuga yuko umwe mu bari baronka umugabo kandi kubwe nawe indi yari rodiki madiguye je no vuga ni kumbure leta yoshyamo ingufu kugira ngo rigabanuke hanyuma kumbure yabitanguye niho yotigo ibona kugira ya mashira hamwe kugira kumbure bose baze baradamu biga ibyo kubaho n'ibyo kugirirana kugira babikore babiho kubyara besha ari ingorane babone n'ingorane yo kubyara kandi baba bari n'imiseza kibyo kubyara baka aka mvuga ni rejewe mu bisanzwe nta butunzi buri mu bantu ubutunzi buri mu bantu mu gihe bafite akazi nk'akarorero urabona yuko kare bigaba ko yuko bari bakeye no wasanga ta bushumiri buri yo mbaka kubiri bwana byabaye gifi mu Burundi ngiye gito niki abantu bose bakaba benshi kumbure uko kiba gito niko nubuzima buto kushika ubu dufise ibishomeri yahungana n'abana n'abakabavuka bakavuka kandi bari kubariga ubu ko mesa kandi kiri kuvuga atari ntambara kandi mvuga ni kumbure bire marika yo yo gihabwa ku kibazo ikatiga abantu bakabyara bato bashoboye n'ibiruri buri akaba yenitsi urugero hamwe bavyara batatu cyane ubwo bayibese bakabari hamaze kugira bakageza ngaho nicyo murakoze
urakoze cyane Alexandre professeur duhereye professeur kuri Jerome ikibazo cerekeye ubumenyi niyo fondamentale nkuko Jerome yabivuze yaratevye kuza ariko yaraje umuntu yoshimika kunyigisho zitangwa muri fondamentale kuri we yavuze ati icongereza kirahambaye mwe muvuga ko iki mubona inyigisho zitangwa muri fondamentale ziriko zirafasha ugwaruka kuzoshobora kwiyungunganya cyane cyane muri East Africa mu bihugu byo karere ka Africa y'ubuseruko
nakoze nibaza yuko yavuze ikintu gikomeye ku komande nka bibiri cyambere yavuze ati fondamentale nziza ati mbere n'abantu b'abatanu bafite kuza barayijyamo ati nuko gusa ije isa nko kumenga iziteba kandi avuga kigira kabiri yuko kugira ubumenyi bw'icyongereza ari ngombwa nibaza yuko avuze ibyerekeye icyongereza nibaza ko yavuze ibintu bisa n'ibiri byo kubera murabona ko iyo umuco w'urundi bisa nko kumenga kwinjiye ni East African Community iyo hafi zose bivuga icyongereza mbere kiretse ngira ngo n'uruhande rw'umwe rwo muri Congo ngira ngo aha muri kino karere niba muri France na Kwezi bw'abandi bose byo musanga kenshi akazi kazosanga kagwiriye muri izi bice bya Tanzania no mu bice bya Kenya kandi bose bazosanga bose bavuga icyongereza mbere n'abarundi kenshi baragenda kurangura mu Uganda mu ngabo bose sinzi ko bavuga icyongereza mbwa icyongereza bisa ari kumenya ururimi rworoshye kuvuga no gukoresha mu kudandaza nibaze ko ariko kumenya neza yuko icyo cyongereza kizi muri fundamental cyane muri programme basize muri ko bashimikiye cyane cyane province abinzi neza mwabonye rero ko kimwe mu bintu bakwiye gushyira mu mashuri nk'ayo niba ari ko bashaka guhezwa gakaho kwa n'imyuga nibyerekeye zeke icyo ni cyambere rurimi na cyane cyane umuntu wese ururimi rwose azobaza azi kugira imigambi yo kwiteza imbere niyo rero ko ikintu gisa n'igikomeye ko wewe yavuze ati naho iwabo bari benshi muri benshi muvukana muri benshi mugabo ugasanga mwese afite umwuga birafasha icyo gituma nibaza yuko nawe amashuri ubushimbirira cyane cyane ku mwuga kugira ngo umuntu wese aze aramenya yuko umugore uzi guteza imbere nibaza ko niwe yavuze mugabo we wona fundamental ni murundi sani gukumenya ni gitangura biragiye kumenya yuko rero abantu bagiye fundamental bari cyo cyongereza cyane bamaze kumenya byumva biragiye kumenya muri kimwe gihe niyo ndo ndavuga yuko nibyo ariko naho batuba babizi neza umuntu wese hazowahereje arashobora kumenya ati muri kaminuza na karere ndashobora kugenda kurondera ubuzibu ndashobora kugenda kurondera kuna kugenda kurondera niyoze ko muri kino kirere navuga yuko icyongereza ibyo yavuze hano ndamushyigikiye yuko icyongereza ni ikintu gikomeye kubera naho tuzovuga East African Community cyangwa tukazovuga ibyo shyirahamwe yakomeza bose ibihugu byinshi icyongereza kandi ko umuntu azoza aragenda ku mbibe nyinshi aho duhana imbibe nyinshi bose vuga icyongereza niyoze asanga bwitwaye
ego kuri icyo cyongereza nyine yavuze kirahambaye ariko yavuze kandi icerekeye muri izo fundamentale kuronka inyigisho zifasha ugwaruka kumenya ico bagiye kuzokora mu buzima mubona bitofasha muri iyo fundamentale muri amashuri y'intango yuko botangura kwigishwa haba imyuga cyangwa ibindi bintu bijanye n'ubuzima bwa misi yose kwiyungunganya naho nyene ndibaza ko byofasha
yari bavuze ko abantu bakoze ibyo programme ya fundamental nibaza ko sinzi rero ko abantu rero abo bigishwa cyangwa babyumva nk'uko umenya byanditse ariko nibaza yuko kubera ari igihe usanga nk'ubu bashobora kujya muri fundamental bakazasanga abo muvukana mabizi yandi bashobore mu bundi bwoko cyangwa mu bundi buryo bose usanga rero umuntu naho yiga fundamental kuri we ntiyiteho cyane cyane kuzongera icyo yimarira ako ukamenga inzego zose n'amasereko ariga kugira ngo yunguruzwe hano abandanye mbona no kumenya yuko ku rwego abashyitseko kuri nivo abashyitseko nawe ukwiye kumenya yuko afite
alo profeseri
urabaye nk'uko yabivuze muri za Kenya cyangwa mu Uganda umwana ntiyicaremo ira ngo mwarengereye ngo vakanse ngo kodosubira ku ika aragira icyo yitayeho kazo atagurisha amayinite kazo gurisha telefone kazogenda kwitaho ubundi kudandaza cyangwa azoraba kumwe ne ariko urabye nk'ubu byacu twende mu Rwanda bifite ingorane kubera ngo abantu bavuga igifaransa kenshi usanga bitaba kuri umuntu azi kuraba yuko ari urabye mu bigeze ku bindi usanga bitaho zerekeye business cyangwa zerekeye kudandaza nibaza ko cyane cyane niho umuntu akwiye gushimikira kugira ngo umuntu ibyo ariko ariga amenye ko ashobora kubikoresha mu buryo bwiwe atubangiriye
murakoze cyane katubandanye twakire na Bernard uratwumva Bernard ndumva ari mu bindi katubandanye twakire Pascal uratwumva
muraho neza
mahoro neza Pascal
turaho cyane nkerereye mu Rwanda Kigali Nyarugenge ikibazo cy'Uburundi cy'ubwiyongere bw'abaturage gihuye rwose n'icyo mu Rwanda natwe niko bimeze ariko njye mbona bishobora gutera effet negatif na effet positif ku mpande zose igihe abaturage bashobora kwibumbira mu mashyirahamwe bagafatikanya bakabyumva kimwe nta macakubiri nta bindi bibazo bahuye nabyo umugani ko ngo ubumwe buratsinda bishobora gutuma igihugu wenda gishobora gutera imbere biturutse kuri bwa bwiyongere bw'abaturage b'igihugu ariko nanone bishobora gutera ari byo nababwiraga ishobora gutera ingaruka mbi cyane ndetse akaba arizo nyinshi kurusha ingaruka mbi cyane. Urugero nshobora kubahereza nk'ubwiyongere bw'abaturage bishobora gutera ikibazo niyo abaturage babuze akazi kakabura, ni hahandi usanga hashobora kubonekamo ibice by'abajura benshi cyane mu gihugu bashobora kuba bashaka amaronko yo kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Bishobora nanone gutuma habonekaho ibibazo by'ubukene cyane mu gihugu, kubera ko ni ukuvuga ngo abaturage bari bagiye babyara abana benshi barenze umubare wabo bashoboye kurera, bishobora gutuma usanga inkingo nyinshi zikenye nta bubasha zifite bwo kuba zatunga imiryango yabyo.
Urakoze cyane Pascal. Ego, reka duha akanya Professeur abandanya dufashe. Professeur, ku bijanye n'ibyo Pascal avuze byerekeye ubutunzi bushobora kuba bwiyongera cyangwa hashobora kuba ingaruka nziza mu kugira abanyagihugu benshi, mwo dusobanurira zimwe mu ngaruka nziza zo kugira abanyagihugu benshi. Turabona ko nko mu bihugu nka bya Buraya, aho nkuko mwabivuze mbere, abanyagihugu batanguye gusaza cyane, abakiri bato badafise abakwiye kugira ngo bakore, ugasanga bibaye ikibazo. Izindi example utanga zerekeye uko kunguka abanyagihugu bigira ingaruka nziza ni nk'iki?
Murakoze. Ingaruka nziza urabye nko mu bihugu bita n'uko mega biko yatera imbere mu myaka ya vuba, dufashe naho ufata ugafata nk'Ubushinwa cyangwa ugafata Ubuhinde cyangwa ikindi gihugu cyose cyo twa byaragwiriye, naho uvuga za veterani zose, usanga abantu bageze ku myaka 25, 30 gushika ku 40 aribo benshi kandi aribo bagwiza umwimbo mu gihugu. Ingaruka nziza rero zihari uravye nko mu bihugu bisanzwe ugereranye n'ibihugu by'i Buraya, nk'ibihugu by'i Buraya usanga abantu basanga uko ku minsi basa n'abashaje, usanga benshi bariko barajya muri basanga uko nyine bagiye muri retreat bagiye
mu karuhuko ka bukuru
batayikora barapatsuye mu kirundi wabo kimwe mu kirundi cyo bavuga gupatsura
tuje mu karuhuko ko muzabukuru
cyangwa ngo barakukurutse. Iyo umuntu akukurutse rero kenshi uza gutanga ayo ajya amashyirahamwe ya sekirite sosiyali yitaho abantu bakabaha nubwo ko nk'agashahara barabyeyo baba bafata kera kugira ngo bitume mu buzima bwabo. Muzosanga nk'ikibazo kihari mu Bufaransa, mu Bufaransa ikibazo gihari ni uko muzosanga abantu abashaje ari benshi, muzosanga rero abantu bakiri bato aribo ari atari benshi, ugasanga nibo batanga amahera afasha abajya batanu. Usanga rero niyo ni intamba mbi zerekeye nk'abantu usanga barasaze mu bihugu by'i Buraya, ibyo ni ingorane zitari mu bihugu bishatse ndetse n'ibyateye imbere biri kugatera imbere. Nubwo uko abantu bagwira birafasha mbere kuzotanga abantu iyo bagwiye bakiri bato bakora barafasha abajya abantu basa n'abasaze kubera barasaba kubiramo ibyo bigega byo gufasha abantu bashaje, kwaba kubitaho byerekeye ku mishahara cyangwa kubitaho byerekeye amagara yabo bagashobora no kubafasha. Nk'uko umuntu usanga bihari usanga hari abantu bakiri bato aribo benshi usanga leta ifite imigambi kubitaho, bivuze ko usanga rero kenshi hariho ingaruka nziza z'abantu iyo bagwiriye, ariko iyo bagwiriye bafite ubumenyi urabona ibihugu nyine biriko biratera imbere. Usanga kenshi umwimbu uri kuragwira mbere ubu ni umwimbu utanga ugwira cyane ukuza ko tubisanga mu bihugu bya kera by'umunyaburayi.
Murakoze cyane rwose. Nkuko twabwiye turi kumwe na Professeur Niyongabo Gilbert, kaminuza y'u Burundi niho yigisha mu gisata cy'ubutunzi, gisata cya ekonomi. Turamushimiye cyane rwose kwitaba kino kiganiro cyerekeye amagara y'abantu, no munsi tukaba twashimitse cyane cyane ku ruhara igwirirana ry'abantu rifise ku butunzi bw'igihugu. Mwakoze cyane Professeur kwitaba kino kiganiro. Ndashimiye n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye n'abahamagaye bagashikiriza ibibazo byabo n'ivyumviro. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ikiganiro cyari muri Isanga. Ndabashimiye mwese mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru yacu. Murakoze.
Mm-hmm.